Mitangazo asohoye agasomera mu mpera z'indwi amenyesha makuru barabikiye mu binyamakuru bikorera i Bujumbura ibya Amerika bitatumiwe n'ibindi binyamakuru bikabimenya kuri uyu wa gatatu. Jean Dodier Mutabazi umukuru w'urwo rwego yibukije ku cyaha cya Jenoside yasiguye ko Burundi buri mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika byasinye amasezerano yo kurwanya Jenoside n'ibyiyumviro byayo no gushyiraho inzego z'igihugu zo kurwanya icyo cyaha. Kubwiwe ko naheze imyaka ibiri inama nshingamateka na nkenguzamateka zemeje ko ubwo bwicanyi bwo batwa nk'inyabwoko hari yageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza.
Turavye ko ishyirahamwe mpuzamakungu yemeje ko ijambo ry'inyabwoko ku baherero n'abanyamari bo muri Namibia mu nyuma yaho yemeza inyabwoko ryagiriwe abayahudi ijy'aba armenye n'iry'abatutsi bo mu Rwanda. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1992 no mu 1993 byabaye ubunyabwoko byakorewe abahutu bo mu Burundi.
Nkuko Museveni wabyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya rukumira jenoside rwatanze leta kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe mu 1992 n'1993 ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashyirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi abyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa ACR Jenoside Canada.
Ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu kwa 12 muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye collectif 72 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka perezida w'u Burundi kutorangira ngo inweri ntishike ataremeza ibyemewe n'inama nshingamateka bino bamukuru bitwa ngo ni ukuvuga ukuri kurikuranira data wanje Severe muri chat nyuma washikiriza ukavuga ngo 2022 kujya aho nyabwo kuri gomba kumara abahutu. Ariko hampande y'ibyo ntaworeka kwibutsa kandi kandi ikintu gihambaye yuko Jean Dodier Mutabazi yariwe mukuru mu barongoye GDBU yakurikije umugambi wa FDBU imwe yarango no kunyuruza no kwica abatutsi benshi.
Jean Dodier Mutabazi ujya Amerika bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira icyo atubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri bitangazo n'ibyashyizwe n'umunya banga mukuru wa Jenoside Canada. Gusa yasabye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu Barundi bahungiye muri icyo gihugu na Amerika ababizi imvugo zirimo.
Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ibyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'Abarundi ziri cyane cyane mu bihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi.
Natamuntu canshirahamwe Mutabazi adoma ku rutoki Nkurunziza twara Jenoside Canada yibaza ku ishyirahamwe ryiwe ririmo yashatse kuvuga.
Twese twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo na twebwe ya Jenoside Canada naho twebwe ubundi mu myaka 2023 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tutagwanka ngo twigera twigisha ahubwo twibisha tuzi twibaza duhora niko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi mu gihugu gitwagwa n'abakoze inyabwoko ry'abatutsi no kuvuga FDU yavuye bya CNDD-FDD kandi bakaba batarigera babihanikwa naho badumwe kurutoki n'ishyamwe mpuzamakungoni. Tukibaza kandi yuko nico bagituma ari natwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tutuma urutoki kugahomera bunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo zije gufasha abari kubakora ihonyabwoko ry'abatutsi muri Congo.
Mu mwaka uheze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ko bwicanyi igihumbi 1972 bwo kwitwa ihonyabwoko asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere byakahise.
Uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzaruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Cyahoze mushanuro cyegera cy'umukuru wa Jenoside Cirimoto ari mu bamushimiye cyane mugabo n'ubu wasanga ikizokura impari y'abahinga ba ONU
ibasevere siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri ONU. ONU bayitinyira iki?
Narabongoye mu gusezeho kunwanisha Abarundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya Jenoside batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ari ihonyabwoko nk'uko babisabwa n'amashyirahamwe avugira baremanga ko batikiye. Mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi bwohoteraciyemo muntu no mu itangazo rya Mutabazi niko byanditse. Eroje uri kaneza iruja Amerika.